Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika isamenya i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duteza amatwi buri neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu.
Nijeje rero byakiriye neza azuba yuko ari bigende akaba gukomanga hirya no hino kubatera vunga bashya akarabadiba hari icyo bamufasha kugira ngo adufashe cyane cyane ko ahanini kugarije mu inzara.
Uyo ni Ndayambaje Fabien Raphael aserukira impunzi z'Abanyekongo mu ikampi ya Gihembe mu burengero bw'u Rwanda. Avuga kuvyo umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya ONU gitaho impunzi ku isi Filippo Grandi yabemereye igihe yagendera izo mpunzi ejo ku munsi wa Mungu. Senare mu gihugu cya Uganda iriko irumviriza urubanza rujanye n'imyaka umunyapolitike ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Torenza.
Muri Nigeria ibiro bya Perezida Muhammadu Buhari bimenyesha ko azokwitoza mu matora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda.
Mu gihugu cya Somalia umukuru w'inama nshingamateka yatanze imihoho.
Perezida Trump yifuza inama na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un kuzoba mu kwezi kumwe.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Sentare mu gihugu cya Uganda iri kuyumviriza urubanza rusaba gufata ingingo yafashwe ivuga ko imyaka idashobora kuba intambamyi ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu abumaze ko igihe kirekire. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ya Uganda hamwe n'ishyirahamwe ry'abashikirizamanza bariko bariyamiriza iyo tegeko ryafashwe mu kwezi kwa cumi na kabiri riha uburenganzira Perezida Yoweri Museveni bwo kuguma ku butegetsi mu kiringo kingana n'imyaka mirongo itanu. Iryo tegeko ryarafuse ingingo iri mu ibwirizwa shingiro yavuga ko ata muntu n'umwe arenza imyaka mirongo irindwi n'itanu ashobora kuba perezida w'igihugu cya Uganda. Museveni acuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe ubutegetsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani na gatandatu. Afise imyaka mirongo irindwi n'itatu muri iki gihe kandi ntiyari gushobora kwitoza igihe ikiringo ciwe kizorangirira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Museveni ari mu bandi bakuru b'ibihugu muri Afrika bagerageje kuguma ku butegetsi barinze guhindura ibwirizwa shingiro.
Tukiri muri Afrika, ikinyamakuru cy'Abongereza Reuters gitangaza ko umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari azo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Bavuga ko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uno munsi wa mbere. Nyuma yaho abantu batari bake bari bamaze igihe babyibaza ko cyane bitewe n'amagara yiwe atari yifashe neza mu mezi atari make aheze. Uwo mutama w'imyaka mirongo indwi n'itanu yamaze igice kitari gito cy'umwaka uheze mu Bwongereza kwivuza indwara ibiro vyiwe bitashimye kumenyesha. Abatavugwara bumwe n'ubutegetsi baramwagirije kuba atari afise ubushobozi bwo kurangura amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu kandi ko na leta yiwe itariko irarangura ibikorwa vyayo nk'uko bikwiye. Perezida Buhari yahoze ari umusirikare w'ipete rya General yigeze kuyobora igihugu ikiringo gito ahava kugwa ku butegetsi na kudeta yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani na gatanu. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho uwo mutama wo mu idini rya Islam aturuka mu buraruko bw'igihugu yatsinda amatora yahiganywemo na Perezida Goodluck Jonathan wo mu mugambwe wa People's Democratic Party PDP. Ku rubuga rwabo rwa Twitter ibiro by'umukuru w'igihugu Buhari byamenyesheje ko yiteguriye guserukira umugambwe wiwe All Progressive Congress mu matora yimirije.
Muriko murabandanya kumiriza Radio Ijwi rya Amerika. Umukuru w'inama nshingamateka mu gihugu cya Somalia Mohamed Osman Jawari yatanze imihoho inyuma indwi zitatu yaramaze ahanganye n'umushikiranganji wa mbere nk'uko amakuru atangazwa n'abategetsi bo mu gihugu cya Somalia abivuga. Umushikiranganji ajejwe ubwirizwa shingiro Abdulrahman Hosh Jibril yatangaje iyo nkuru abicishije kuri Twitter. Iyi nkuru yemejwe kandi n'umushingamateka Hussein Arab Ise mu kiganiro yahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Ise yavuze kandi ku mukuru w'inama nshingamateka yafashe nka nkama impanuro yahawe na Perezida Mohamed Abdullahi famajo abashinga mateka bashikiye umushyanzi wa mbere Hassan Ali Kaire barega Jawari ko yarenze ku mateka yafashwe n'inama shinga mateka kandi ko yatebesheje ibikorwa by'abashinga mateka yamara Jawari yarahakanye izo birego akaba yavuze ahubwo kwa ibiro by'umushyanzi wa mbere byaburizamwo ayo mateka ngo kuko byashaka kwatanga imihoho abashinga mateka bashikiye Jawari bavuga ku ibiro by'umushyanzi wa mbere byashikirije urwandiko rwo gusaba gukura ko icyizero Jawari kugira ngo ubutegetsi bw'umushikiranganje wa mbere utsimbatare kurusha Jawari afise imyaka 73 muri iki gihe yabaye umukuru w'inama nshinga mateka mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2012 yongera asubira gutorwa mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2017
Makuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya Perezida wa Amerika Donald Trump yiteguriye gusaba ko inama hagati yawe n'umukuru w'igihugu cya Korea ya ruguru Kim Jong-un kuba mu kwezi kwa gatanu canke mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka iryo tangazo risohotse nyuma yaho abategetsi ba Amerika bamenyesheje ko Perezida Kim yiteguriye kuganira ku buryo yohagarika umugambi wiwe wo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear Ayo makuru na ya mbere asohotse yerekana ko hari icizere cyuko Perezida Kim agifise icyifuzo cyo kubonana na Perezida Trump inyuma yaho hatangarije ku nshuro ya mbere mu kwezi guheze yuko yifuza kubonana nawe amakuru y'imvaho yerekeye iyo nama yimirije hagati yabo bategetsi babiri naho izobera ntaramenyekana yamara abategetsi ba Amerika baramaze kuvuga ko hamaze kuba ibiganiro bitaratangazwa bitatangajwe bimaze kuba hagati y'ayo mareta abiri
Umushikiranganje wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe kwivuna Nancy G. Mattis yatangaje ko Leta ya Amerika ishobora gukoresha ingufu za gisirikare mu gihugu cya Syria inyuma yaho Perezida Donald Trump yandikiye amakuru kuri Twitter avuga ko abakoresheje ibigwanisho ruhonyanganda by'ubumara muri icyo gihugu bazokwibonera ko Mattis yabwiye amenyeshamakuru ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirakorana n'ibihugu bigenzi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu rengero rijeje kwivuna Nancy OTAN hamwe n'igihugu cya Qatar mu mugambi bi ugufata inkingo ijanye n'ivyo bitero by'umara ku munsi wa mungu ku mugoroba presidence ya Amerika yaratangaje ko President Trump hamwe na Perezida w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron biyamirije ivyo bitero by'umara byakozwe mu gihugu cya Syria bongera baratangaza ko leta Perezida Bashar al-Assad izobazwa ibyo hunyangwa ry'agateka kazina muntu igihugu cya Syria carakanye ibirego nk'ivyo kuva ingwano itangura mu mwaka w'2011 harimo n'ibirego biherutse gushikizwa zerekeye igitero cy'ibigwanisho by'ubumara byatewe ku munsi wa gatandatu muri quartier muri gisagara cya Damas icumbiswemo n'abarwanya ubutegetsi icyo gitero cyahitanye ubuzima bw'abantu 40 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Assad ariwe yakoze icyo gitero yongera ashyira amakosa ku mukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin Uburusiya na Iran ngo kuko bishyigikiye Assad yise igikoko
Ibiganiro vya radio tubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose mu Rwanda FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no mu Burundi muyumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu radio yacu voa@com ama kuri yo mu karere tuyahere ku Rwanda aho umukicuru zura Karuhimbi wo mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majepfo avuga ko yahishije abatutsi ijana mu gihe cya genocide uyu mukecuru ageze mu zabukuru yabwijwe y'Amerika ko icyo gikorwa yakigezeho abishe abicanyi abisha bicanyi ko atunze nyabingi ko watinyuka gutera urugo rwe yimutereraza ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sunta Kaboni ari I Kigali mu Rwanda
Zura Karuhimbi n'umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya Jenoside. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku ijana, abatwa, abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsi kazi. Namusuyeho atuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106. Nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye, ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yaramaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga Interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rw'Inyabingi mugirira nabi.
Nisha batutsi jana
wabatungishaga iki ko nawe wari umukene?
Icyo gira nari nzi Imana niyo yakoraga.
Bose bagutinyaga, bagutinyaga gute ku buryo bataza kuba kuhiga iwawe ngo babatware?
Nari nzi uko ibintu nkora, ibintu nakoraga narabibambikaga, namara kubibambika ngacisha ku nzu hose. Ni muzajya binjira barye
ukabavuze ati mfite amagini bagatinya.
Nari mfite abakobwa babiri kabwahe mu cukusi bagacukusa. Nimubazanya b'ingenzi hamagare nakavuga bwavunze ku bucumi.
Abandi bati ko kuriya mukecuru ni umuruza sinyabinga.
Ati uyu mukecuru bati wanyoneye iwacu ni Rukiga, batanya b'ingerangira ati barazigira abakiga bazira inzanya bine.
Zura Karuhimbi asobanura ko nta Nterahamwe yongeye gutekereza kuziwe kuko bakekaga ko ari umuruza ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama Nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi, ahisha Mukandutiye na Mukarwego n'abandi b'abanyabufundu. Mbere ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zurufati. Nigena avuga ko Leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboka uyu mubyeyi, gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nigena na Nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko wabayeho nabi kuko abaturanyi babo babafitiye ishyari.
Ubu ninjoro iyo ndyama sinsinzira, ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu bafite amafaranga atagera kwa ngana. Nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso yanjye kubera iki gucunga umutekano. Sinya sinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye ko zindi zima.
Ntabwo babyishimira ndetse umuntu ashaka no kuguhaga karara kwisha. Kandi ni ukuri ntayo. Si ubu baba mu mafaranga ajya guhinga kubera ko mba nzi ubukene bwanjye ndaceceka nk'abihorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho. Mu mwaka w'2007 Zura Karuhimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame, yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Isilamu mu Rwanda. Iyi midari yose y'umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma asurwa n'abantu banyuranye, bitaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.
Murakoze cyane Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru. Umuyobozi mukuru w'ibiro bya ONU bijejwe impunzi ku isi Filippo Grandi hari mu rugendo mu karere k'ibiyaga binini aho abandanye kugira ibiganiro n'impunzi zirimo z'Abarundi n'iz'Abanyekongo. Ejo ku munsi wa Mungu yagendeye impunzi z'Abanyekongo ziri mu nkambi y'Igihembe mu buraruko bw'u Rwanda. Mugenzi wacu eje ni Mukankusi yaganiriye na Ndayambaje Fabien Raphael aserukira impunzi muri iyo nkambi, yabanje kumubaza uko bakiriye urwo rugendo.
Urwo ruzinduko twarwakiriye neza cyane kuko byakoretse yuko yita ku nshingano ashinzwe zo kureberera impunzi hirya no hino ku isi.
Ni iki yabagezezeho cyane cyane mwumva cyabaguye ku mutima?
Ahanini ni uko yari aje kureba ibibazo dufite kandi twarabimuhaye ibibazo birenga nka 12. Ibyo bibazo rero yabyakiriye neza, avuga yuko ari bugende akaya gukomanga hirya no hino ku baterankunga bashya, akareba niba hari icyo bamufasha kugira ngo adufashe cyane cyane ko ahanini cya mbere kikugarije ni inkingara kuko impunzi zicuse n'amafaranga 5,700 ku kwezi bihwanye n'amafaranga 190 ku munsi kuri buri muswe w'umuntu. Ubwo rero tumaze kumvira iki kibazo yavuze yuko aje kugishakira igisubizo, ibaterankunga bashya bakaba bafasha PAM bafatanyije na PAM noneho nibura kibiceri byo kutugabira bya buri munsi bikaba bishobora kwiyongera.
Uretse si icyo kibazo cy'inzara muhura nacyo nk'impunzi mu nkambi ya Gihembe, ibindi bibazo by'ingutu muhura nabyo aho ngaho nibihe?
Ikibazo cya kabiri cyari kuri ku murongo w'ibyigwa ni ikibazo cy'amazu amaze gushanguka. Urebye ahanini hari abaturage turi kugenda twimura mu mazu, twimurira mu bikoni by'abagenzi babo bagiye bubaka bakagura, nk'uvuga nk'agakoni kagutse gafite nka metero 2.5 tukagucumbikishamo umuntu, kuko hari amazu menshi hano, hari kugwa imvura nyinshi cyane, hari n'amazu menshi amaze gusenyuka cyane. Muri make amazu arashaje cyane. Ubwo rero avuze yuko hashere ya buri munsi ikoreramo hano ishobora kudushaka ibikoresho bakaba bafunira amazu ashaje. Ikindi kibazo ni icy'ubuvuzi, nk'ubuvuzi ntabwo tukibona muri CHCO tuwe na mikoro y'umushinga wa tuvuzaga ARC abatasanga baragabanye isego nabo amabo zo kuvurizaho zijya CHCO baragihagaritse.
Ikibazo
ni icy'uburezi, abana bariga ariko ntashobora kuba afunga ngo ajye muri kaminuza, kandi izindi nkambi zifite akse yo kubona nk'abaterankunga bajyana abana muri kaminuza.
None muri make muri rusange ni ikihe cyifuzo mwaba mufite nk'impunzi mwumva cyabafasha koroshya ubuzima bwa buri munsi?
Icyakoroshya ubuzima ahanini ni cyo kunganira nk'imirire tubona, bakaba badushakira nk'amakampani yaguriza nk'amafaranga tukaba twayiguriza tugacuruza. Urugero nk'inkomoko yaje ni uko yaje ifite inyungu nyinshi cyane ku nyungu ya 18%, ariko babugiye n'abandi baterankunga n'andi makampani tuguriza. Buri muntu wese dufite ububasha n'ubushobozi bwo gucuruza hano, kuko hari abantu bakunda umurimo cyane, dufite imico wo gukora. Ikindi muri rusange tubonye nk'ishuri ry'imyuga, imyuga yo kubaka amashanyarazi, kwiga za kompyuta n'ibindi, iriya myuga yadufasha kunga urubyiruko bamara kuyiga bikaba byarafasha cyane mu kwikura mu bwigunge.
Ndagushimiye rwose Bwana Ndayambaje Fabien Raphael mu nkambi y'impunzi ya Gihembe, urakoze cyane.
Namwe murakoze kuba muzirikanye kugira ngo mumenye ibibazo dufitane no kumenya gahunda y'uruzinduko rw'impunzi zikuriye ku isi.
Kuri uyu wa mbere, uwo muyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ku isi Filippo Grandi yanabonanye n'abayobozi bakuru b'u Rwanda barimo Perezida Paul Kagame. Bwana Grandi asuye u Rwanda nyuma y'iminsi muri icyo gihugu havugwa ibibazo by'impunzi zirimo iz'Abanyekongo ziherutse kwicwa mu karere ka Karongi zagiye kwigaragambya hanze y'ibiro bya HCR. Ijwi ry'Amerika ntiriramenya niba ibyo bibazo biri mu byo uwo muyobozi wa HCR yaganiriye n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Mbere yo kujya mu Rwanda, uwo muyobozi yasuye inkambi y'impunzi z'Abarundi iri i Murongwe ho mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri iyo nkambi yasabye imiryango mpuzamahanga gufasha impunzi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abaturage b'Abanyekongo.
Tse nshuti mwese, ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro twateguriye birabandanya. Inyuma indwi zibiri hafi yemeje ko yahawe ishano igihe yari i Bujumbura, umuririnzi rurangiranwa umurundi Jean-Pierre Nimbona azwi ku izina rya Kidumu yahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika, akaba yavuze kwamagara yiwe mu kigihe ifashe neza. Kidumu avuga ko naho yahatswe kwicirwa mu Burundi azosubirayo, yemeza kandi kwazobandanya aririmba amahoro. Uwo muririmbyi amenyesha ko azi neza aho yariye ishano, mugabo akavuga ku gikorwa cyo gutohoza kitamwiga giterezwa gukorwa n'inzego z'igihugu. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari mu studio z'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Amagara ameze neza no kuza ngaha kuri VOA, nashimye yuko ngira marshe, nashatse yuko ninonora imitsi gatoya. Urabona ibintu nka biriya bijya mu nda, n'ababivura bavura muri system yo kubikura mu nda nyene, hanyuma amaguru abakomeye, amaboko abakomeye, n'ibindi biba bikomeye. Rero ndakomeye, meze neza, amaze no kujya muri test yindi nagize ejo bundi kwa muganga. Barampimye bapima amafigo ajya no muri scanner, nuzuye na foie, mpima n'amaraso, mpima umukoyo, mpima umusarani, cyose bimeze neza.
Umeze neza inyuma yo kuvuga yuko wahawe ishano. Uyu munsi wacaba guti nari narigishano koko.
Noye noreka kubivuga ega byarabaye. Noreka kubivuga gute? Ntibisigura yuko umuntu ngo agize mitene ngo acaye yibagira ibyabaye. Erega nawo nari gupfa. N'abantu bari kwibagira. Kuko agafuye kabazwifunye. Akintu cyo guma mu mitwe y'abantu cyane no saba yuko twobandanya Imana yarakinza akaboko ubusima kandi burabandanya nababikoze bazopfa imbere yanjye niko bimeze
utariko zashobora gupfa imbere yawe ariko nibaza ko byo bana byiza ababikoze habaye amatohoza bakamenyekana
akona kazi ka leta na polisi kandi hano mu kiganiro cha VOA sinoza ngaho cene nkora kazi ka polisi nangure ku domakuru tukabantu icyo nzi gusa aho nari yarazwe ababijeje narabibabwiye abashase kubimenya ejo nzoba ndi muri repetition n'umugwi wanje kuko ku munsi wa gatandatu ndafise konsera yitwa Fika umuntu wiheze nari i Mombasa ubuzima bwake bubandanya kandi n'umurindi na speed nyinshi kandi no mu Burundi zojayo nzosubirayo hanyuma no mu ma restaurant zojya nimba byaranse yuko mpfa sinzopfa niko bimeze
Mbono bivugana akamwemwe umengo ntacho bigutwaye umuntu yovuga ati ubwo kidumo so kwiremesha cyane
oya reka ndakubarire jewe ndo umuntu yemera imana muri bibiliya ari hano handitswe yuko abana b'imana naho bazogishano nacho bizobagira niko vyagenze ubu ndafise umunezero ntagere kimana yerekanye ko nduwayo so kwiremarema yiremareme kuko nusha kubikora sinda muzi nuko asa mu maso urumva ashobora kuba yinyegeje no ngai Nairobi izo mpamvu zibibateranije ntaramenye imana yarakinza akaboko nibindi zo bikinga nzofa ku munsi wanje
izo mpamvu twavuga tuti ntuziyumvira ntushobora kuziyumvira kuko twarabonye cyane kuva mu mwaka 2015 hagiye haba abarinzi bagira ahantu begamiye ariko we twakubonye uji Bujumbura uji Kigali uzi Nairobi ugenda ha mu karere mu gihe hari habaririmbyi aje Kigali gusa ntaje Bujumbura cyakaje Bujumbura gusa ntaje Kigali
urumva ibintu byiwanje birafise kayise kanini cyane je naje mu gihugu cha Kenya 1995 amasasi Bujumbura rutavana ko abaturiye n'amapine bari ngaho bimwe bitana amaboro hari imigwi yari shamiranye abasanze sheke amasande fete naguma ndavyumva batije debu namba libiki abashinga amateka bashikira nganje barasigwaho bari mu bitaro ije nibintu ni kayise tuzi twese kigeze kuba haize imyaka 6 natumiwe niteka rikomeye cyane na leta y'icyo gihe yatwagwa na Major Pierre Buyoya kuja kuririmba amahoro igena ari nasohoye indirimbo yahuza abarundi twa uwishe n'uwasahuye watote jabandi wikitse mu kizi ibintu nk'ivyo ico gihe imigwigwana washaka reka ndudure ko ahanini y'abahutu yari kiri mu ishamba bari bafise droit nabone yo kunyita iciso ico gihe wari yandumiye washaka yari umututsi Alexis Ndoyije yatwari radio RPA bacha bavuga ati yatumiye n'ibinywa maraso reka tumwereke iyo mbwa ariko siko vyagenze je nagira mbwira abarundi ijambo gitwa mahoro nawo basi ryo vugwa ritavuye mu mutima w'umuntu rikaba fake ni kintu cy'agaciro sana ni ng'umuntu yovuga amaraso ya Kristo amahoro n'umutahe munini iki gihugu tubamo cha Kenya ndibaza naha iyi nyubakwa VOA ikorera sinibaza ko yaguzwe n'abanyamerika iyi nibanye ni gihugu yuri wacu umenga amahoro ategeza kuzovugwa kuri bamwe aba bafise inyungu bashaka kuyumva ko abandi bashaka yuko ayo mahoro avuga icyo gihe azoba yabahitanije akantu kanaka kubera ko kahise kiwanje ko kwama ndiko ndavuga natinya kandi ngasanga abarundi hose aho bari kuko jewe ndavyo murundi birangura no kumenya ubwoko bwiwe kiresa nyibaririye wenyewe kandi sinumva yuko ari ibintu by'akamaro kuri jewe nacyo gituma kubera ivyo hose mu karere nakigwa ng'umwana agize wa bisi murakoze
Murakoze namwe muri imbyi kidumo kuri hakanya muhaye iryo rya Amerika.
Majenda bashimiye cyane kandi uko mundumye ko nzogumanza kwama uri kugira madeba politique siko gukunda igihugu. Oya, rungi kama hera hari ya mu Burundi ufasha abatishoboye cyange ugira imigambi y'iterambere itanga akazi kugwaruka aho ni uzo tutwereka gukunda igihugu ariko ayandi yose ni bla 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 bla.
Harakoze cyane mugenzi wacu Eloge Urikaneza kuri cyo kiganiro na Kidumu aho muri Kenya tuve muri Kenya tuje mu Burundi kuri uno munsi ni wa mbere niho hatanguzwa isekeza y'urucanco rukinga ingwara ya karanda mu mpene no mu ntama yari imaze imisi yibonekeje muri ako karere ku Burundi ku rwego rw'igihugu ugo rucanco rwatangurijwe muri komine Bugendana intara ya Gitega imwe mu ntara yari yasinzikajwe n'iyo ndwara ya karanda mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana arabidushikiriza
Ani kumutumba wabitare komine Bugendana intara ya Gitega ariko aratanguza isekeza ryo gucandaga ibitungwa by'imene n'intama n'urucanjo rukingi ndwara ya karanda kimene n'intama yari maze amezi arenga 3 yadutse mu ntara z'andatu z'u Burundi iyo ndwara ya karanda nta muti wayo ubaho kiretse urucanjo nkuko bimenyeshwa na Epafras Ndikumana umunyamabanga n'igayizo w'umushikiranga ndiburimi n'ubworozi mu Burundi Epafras Ndikumana yagarutse ku bimenyetso biranga ibigitungwa cyafashwe n'iyo ndwara
igitungwa cyafashwe n'iyo ndwara kiranjonjogora amaso akarira munango hakaguhiseru
mbega abo bari kuki ubwo rucanco rwatangurijwe muri komine ya Bugendana iri mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Epafras Ndikumana aratubwira ibituma
twashimye rero gutanguza iki gikorwa muri ino komine ya Bugendana iri mu ntara ya Gitega kuko ariyo yasinzikajwe rwose n'akaranda ibiharuro bitwereka ko hapfuye imene n'intama zose hamwe zigera ku 4,419 muri komine nyene ya Bugendana
Torobanka ibigwira aserukira aborozi bo muri komine ya Bugendana yamenyeshe ko aborozi baronkira uhombo rukomeye kubera iyo ndwara
izo ntara baduhaye zashika ku 1,000 namajana 6,635 mugabo muricho hariya hasi hapano igihumbi n'ijana na 558 umunsi wacu natwe hasi hapano izirenga 2,655 icyo gihe urumva ko uruhombo rwabaye rwinshi kwabaye kuri twebwe aborozi
Uwaserukira aborozi muri komine ya Bugendana yibajije yuko vuba bwanga aborozi bwabagiye kwikenura mu kuri imyenda bafijya nino kubera urwo rucanco
dusanzwe dufite n'abana bigisha igice cya mbere cyaraheze icya kabiri cyaraheze dusanzwe dufite n'utudeni mu rwego twaba dufite ku mashuri kubera twaba twikora kuri icyo gitumo impeshyi yose yo kurwanya avuga Bujya byaratugoye ingene tugirima uno munsi ko zasohotse zitazosubira mu nzu zizobandanya zicyahabona noneho uno mu isoko dushobora kuzishora dukeneye kajya na kariya dushobora kuzikora
Juliana nawe nkiriye umukenyezi w'umworozi nawe nyene yaje yibaza ko agiye kuraronkera akarusho
agiye kunguka nyene kubera yuko twari twakenyeye ng'umuntu yaronka ko yikora ko yigikora ku gahene yari yabutse kungene yogenze ko kubera twari mu nzu tutasokorora mboga ubu rero ngira bisobanuke
umwizero w'aborozi si uwaho bukera nk'uko aborozi babyibaze Epafras Ndikumana umunyamabanga ntegereje w'ubushikiranga ndiburimi n'ubworozi yishuragira ati
twagira tubasabe mubandanye mwihangane kugira ngo iki gikorwa gishobore kurangurwa neza mu gihugu cyose tubanze turabe neza n'amagara y'ibyo bitungwa uko arwiye gukurikirana ingingo z'uko mwasubira kubandanya mubifata kurya bya bisanzwe muzoheza muzishikirijwe biciye ku bajejwe kubikurikirana
mu bushikirangandi bw'uburimyi n'ubworozi bamenyesha ko muri rusange ako karanda k'imene kahitanye imene n'intama zingana 8,555 mu ntara za Kirundo Gitega Karusi Murambya na Mwaro ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha tubibutse inshamake makuru twashikirije twabwiye ko sentare yo mu gihugu cya Uganda iriko yumviriza urubanza rusaba gufutanya ingo yafashwe ivuga ko imyaka idashobora kuba intambamyi ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu umaze ko igihe kirekire igihugu cya Uganda
Mwakoze kwa kwa tuwabye kandiko umukuru w'igihugu cha Nigeria Muhammadu Buhari yiteguriye kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2019 ukurikira
Mwakoze kandiko umukuru w'inama nshingamateka mu gihugu cha Somalia Muhammad Osman Jahari yatanze ibihoho inyuma y'indwi zitatu yari amaze yahanganye n'umushikiranganji wa mbere nk'uko amakuru atangazwa n'abategetsi bo mu gihugu cha Somalia abivuga Nshuti mwese mukunda iradio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur hamwe na Fatou Karara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye amakuru mashikije na Frederic Munikije
na Oriane Itangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza murakoze.